Icigwa cya mirongo ibiri. Inama nyobozi ikora gute muri iki gihe? Mu kinjana cya mbere, umugwi mutoya ugizwe n'intumwa n'abagabo b'inararibonye b'i Yerusalemu, niwo wari ugize inama nyobozi, yafata ingingo zihambaye ku bw'ineza y'ishengero ryose ry'abakirisu barobanujwe impwemu. Ivyakozwe 15:2. Kugira ngo abari bagize iyo nama bafate ingingo bahurije ko bose, baraganira ku vyanditswe bakongera bakiheka ku mpwemu y'Imana. Uko niko nyene bigenda no muri iki gihe. Iriko irakoreshwa na Yehova mu gukora ivyo agomba. Abavukanyi barobanujwe impwemu bagize inama nyobozi, baritwararika cyane ijambo ry'Imana, kandi barazi utuntu n'utundi mu vyerekeye gutorera umuti ibibazo bijanye n'igikorwa cacu, be n'ibijanye n'ivy'impwemu. Baragira inama burindwi kugira ngo biheze ivy'abavukanyi babo bo hirya no hino ku isi bakeneye. Nk'uko vyagenda mu kinjana cya mbere, ubuyobozi bushingiye kuri Bibiliya buratangwa biciye ku makete, ku bacungezi b'ingenzi canke ku bandi. Ivyo biratuma abasavyi b'Imana biyumvira kumwe bakongera bagakora kumwe. Inama nyobozi irahagarikira ibijyanye no gutegura ibifungurwa vyo mu buryo bw'impwemu, ikaturemesha gushira imbere igikorwa cyo kwamamaza ubwami, ikongera igacungera igikorwa cyo kugena abavukanyi mu mabanga atandukanye. Irakurikiza ubuyobozi bw'impwemu y'Imana. Abagize inama nyobozi baronderera ubuyobozi kuri segaba w'ibiriho vyose, Yehova, be no ku mutwe w'ishengero, Yezu. Abagize inama nyobozi ntibabona ko ari bo ndongozi z'abasavyi b'Imana. Bo hamwe n'abandi bakirisu bose barobanujwe impwemu, baguma bakurikira wa mwagazi w'intama, no kuvuga Yezu, ahaja hose. Ivyahishuwe 14:4. Abagize inama nyobozi barakenguruka amasengesho dutura tubasabira. Ibibazo vyisubiramo. Ni bande bari bagize inama nyobozi yo mu kinjana cya mbere? Ni mu buryo ki abagize inama nyobozi yo muri iki gihe barondera kuyoborwa n'Imana? Nurondere kumenya n'ibindi. Soma ivyakozwe 15:1-35, maze wibonere ukuntu abari bagize inama nyobozi yo mu kinjana cya mbere bahanahanye ivyiyumviro maze baratorera umuti bihari vyari vyavyutse bafashijwe n'ivyanditswe be n'impwemu nyeranda.